mubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti, muri kumwe natwe mu biganiro vya ino genekerezo rya gatandatu kwezi kwa muri kumwe natwe mu ino genekerezo rya 13 kwezi kwa kane kwa 2017 muri studio ya 18 ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'ino mwanya.
Nuko botugirira inguvu bakadushikiriza amatongo yacu kugira natwe tugira gateka nk'abandi barundi bose. Izibara zidufata umuntu agafata agira aho yikora hari gihe natwe icyo twopfa naho dukuze mugabana dusizera bakazumirwa neza.
Uyu ni umwe mu banyagihugu muri site ya Kamakara iri mu ntara ya Cibitoke yavuga ku kibazo c'amatongo ari mu mburano haheze imyaka itari mike. Iyi nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya. Hagataho abana bo mu ikambi ya Nduta muri Tanzania baza batanguye uburuhuko bwa Pasika, abigisha barashima umwimbu baronse nkuko muza kuvyumva. Ariko imbere yuko tuja mu ntara no makambi, mbanze ndababwire muri make ko muri Afrika y'Epfo imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi isanzwe idaca n'uwaka yagiye hamwe kuri uno wa gatatu mu myerekano yahuje abantu ibihumbi ku mugwa mukuru i Pretoria. Abanyagihugu basaba ko Perezida Jacob Zuma atanga imihoho ingingo Perezida Zuma aherutse gufata yo kwirukana umushikiranganje ajeje ukigega mu mabanga yiwe isa nkaho ariyo yongereje ishavu ryari maze iminsi mu banyagihugu. Inyanduruko y'iyo myerekano ikaba yavuye ku bibazo vya ruswa, ubushomeri buri ku rugero rwo hejuru, hamwe n'ibibazo by'ubutunzi bugeze habi bikegekwa kuri leta iramutswa Perezida Jacob Zuma. Muri Nigeria, indwara ya mugiga iramaze guhitana abantu bashika ku 489 mu nama yatunganijwe n'umushikiranganje yajeje amagara y'abantu. Izahake Adewol yavuze ko igitigiri kinini camaze guhitanwa n'iyo ndwara kigizwe n'abana bari hagati y'imyaka 5 na 14. Abantu barenga 400 niwe bamaze kwandura iyo ndwara kuva yadutse mu mpera z'umwaka uheze wa 2016. Abajejwe amagara y'abantu bakamenyesha ko bamaze gutanga incanco zishika ku 700. Userukira leta zumwe za Amerika muri ONU Nikki Haley yaraye atangaje ko leta ya Donald Trump itazosubira kwihanganira na gato ko Perezida Bashar al-Assad wa Syria asubira gukandamiza abanyagihugu biwe. Ivyo Nikki Haley yabivugiye mu nama y'umutekano ya ONU kuri uno wa gatatu yarigamije kwiga ku ntambara imaze imyaka 6 muri Syria. Nikki Haley yavuze ko ubu bacunze ibikorwa vya leta ya Assad, yongera kandi anegura basoma mbike ba Perezida Assad aho bakingira ibikorwa vyiwe yise ko bigayise cane abo yatunze ko urutoki cane akaba ari ibihugu by'Uburusiya, Irani hamwe n'umuhari Hezbollah. Ijwi rya Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104.3. Mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezitatu akaburungu radio yacu vewa.com na ku rubuga rwa Facebook adrese yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Twanze tunyarukira ariko i Kigali mu Rwanda havugwa inzu yafashwe n'umuriro. Ni inzu iherereye hafi y'agasho kazwi ku izina Gigihumbi n'930. Turi kumwe kuri telefone na mugenzi wacu Eric Bagirubusa ariko aradukurikiranira iyo nkuru. Eric, iyo nzu yahiye ryari?
Ego Diane, nkuko warumaze kubivuga ni inzu yatangiye gushya ahagana saa 11:15 hafi 45 zo mu gitondo, ni ukuvuga amasaha ya hano mu Rwanda no mu Burundi. Ni inzu rero y'ubucuruzi yakoreragamo abantu bagera kuri 5 ndetse n'ibiro by'akagari ka Kabeza mu murenge wa Muhima ni biro byegeranye na Business Star Trans cyangwa se Business ya Nyarugenge kuko rumaze kugira abakurikira Business.
Uburyo iyo nzu yahiyemwo gwa buramenyekana
no kuvuga ngo igipolisi cy'u Rwanda dufatiye ku muvugizi wacyo ACP Teosi Badege avuze ko no buryo bugikorwaho iperereza ariko nanone uburyo bwaturutse ku mashanyarazi ku nkongi y'umuriro w'amashanyarazi. Ni ukuvuga ngo rero kugeza n'ubu uretse wenda iperereza bari gukora bamenye niba hari uwaba wabiteye ngo abahe kuba yabiryozwa ntabwo biramenyekana bya nyabyo. Nta n'ubwo haramenyekana agaciro k'ibyangiritse, gusa urebye ku ruhande rwa bamwe twagiye tuganira batubwiye ko abanyamahanga bari barimo bikekwa ko ari abapakistani bo muri Pakistani, bamwe batubwiye ko batakaje mu byibura ibicuruzwa bifite agaciro k'amadolari 70,000 by'abanyamerika, no kuvuga asaga ho ibihumbi nka miliyoni 58 mu mafaranga y'u Rwanda. Ni ibicuruzwa rero byaryiganjemo iby'imodoka, amasine y'imodoka, amavuta y'imodoka, hakabaho n'abari bafite ibicuruzwa birimo amakarbo, ni ukuvuga iby'ubwubatsi, amakaroni n'amakorogati, byari ibintu bivangavanze bitewe n'uko n'ahantu hari nka stoka, ahantu babistokaga ariko noneho bakajya babikuramo babijyana ahandi.
Ego Eric, uretse ivyo bintu umva bitaramenyekana neza n'agaciro byo babifise, hari abantu babo bahakomerekeye, hari abantu babo bahagiriye izindi ngorane zindi?
Nta muntu n'umwe waba wayakomeretse cyangwa se ngo abe yahatira, cyane ko na bwari mu buryo byabaye mu masaha atari ay'akazi. Tubajije umwe mu bari baharinze, ni ukuvuga umunyezamu cyangwa se umunyerondo, yatubwiye ko yarariye ibiro by'akagari ka Kabeza, ariko noneho ni ukuvuga ngo amazu yaragikinze, ni naho ikibazo cyagoraniye cyo kuvuga ngo babashe kuba bazima, kubera ko muri iyo nzu hari harimo za kizimyamoto, ariko kugira ngo babashe kuba bazigeho babashe kuba babuza uwo muriro ni ibintu bitabashije gusohoka. Wenda ikintu yakwibutsa abakurikira radiyo ya Amerika, ni inzu ihiye ikurikirana na gereza ya Nyaro ya Gasabo ikimironko, nayo ndibwira ko nta byumweru bitatu birashira ihiye, bikaba byose zaryabangirijwe n'ubundi na gereza nkuru ya Nyarugenge ariyo izina Business Star Trans, iyo yahiye ku munsi wa Noheli, ni ukuvuga mu mpera z'umwaka ushize wa 2016.
Urakoze cyane Eric Bagiruwusa, ukomeze udukurikiranira iyo nkuru, hama turaheza tukwikore ko makuru yacu yo hanyuma kugira ngo tubwire byinshi utazoba washoboye kutubwira ubu.
Nanjye ndagushimiye Diane Ninahagwe.
Yavugwa mu ntara cyahera mu ntara ya Cibitoke, bamwe mu banyagihugu muri site Kamakara yo muri commune Rugombo y'intara ya Cibitoke basaba leta kugira inguvu bagakomoregwa amatongo yabo ari mu mburano haraheze imyaka n'iyindi. Ivyo babisaba nyuma yaho leta y'u Burundi yibukije ko ari umugambi wo kugara amasite yose yo mu gihugu, abanyagihugu babayemwo bagasubira ku mitumba bamukamwo. Ivyinshi kuri ino nkuru n'umunyamakuru wacu Diane Ndonse amazi iminsi ngaho muri site ya Kamakara.
Bamwe mu banyagihugu bateshejwe izabo bo muri site Kamakara iri ku mutumba Rugeregere wa komine Rugombo bavuga ko bifuza gusubira mu matongo bahunze bavamwo, ariko muri kino gihe bahura n'inzitizi z'uko ayo matongo ari mu mburano. Aha babandanya bavuga ko zimwe ziri mu minwe y'umugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB, izindi ziri mu minwe y'ubutungane. Ikibabaje aba banyagihugu ni kudindira kwazo. Aba ni bamwe mu baganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Nka jewe nahunze 35 mugabo waho twahunze tuva ndahazi gushika n'ubundi ko ndahaburana, kandi ndahaburanye imyaka 12 aho nusi ndashikirizwa. Urumva ko ubwo buzima ndimo ni bubi, narasinze CNTB maje kunshikiriza gatatu, ariko nyabantu ngeze kuri iyo tongo baca bashaka kuntema kugira nzohebe ndambigwe mpebe.
Umwaka ni wa 9 ndariburana muri senti hari ikimanza za leta. Iyo myaka yose tuburana kugeza n'ubu banjijejeje ngo bazoza kwitongo.
ibyo bituma abanyagihugu babeshwaho n'ibyo barimye mu matongo bakosa amafaranga. Erasito Barakana avuga ko ibintu byunyugwa nuko n'abavukanye biwe batagira amikoro kubwo kutagira uburenganzira kuri ayo matongo yabo.
Amatongo yanjye yose araho arije tongo data yifatiye ku giti kiwe yiciye nta narimwe ndimo ndi kugahinga n'ubu kugira imyaka nisa nuko ndi mu buhunzi. Data afite amatongo twavukiye twagomba kubaho. Utafite amafaranga yo gukotesha uwo mwaka nturya. Mfite baruma nanjye bageze kuri bane barakuturi paraseri nabo babako yo muri Mugina. Mfite bashiki banjye bageze kuri batanu abo nabo ntibagiraho babane nk'uko.
Nubwo uyu mutama avuga ko asa naho akiri mu buhungiro, twibutse ko leta iherutse gusubira kubwira abanyagihugu bose bari mu masite ko ifise umugambi wo kuyugara. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu usigura ko atamunyagihugu ashobora kubandanya yitwa impunzi mu gihugu ciwe. Vyongeye Terence Ntayiraja, umuvugizi muri ubwo bushikiranganji akaba n'umwunganizi w'umushikiranganji wabwo, avuga ko ibijanye nabo batagira amatongo ari kibazo leta ibwirizwa gukemura mbere yuko yugara yo masite.
Mbego umuntu kuri yavuye mu itongo yiwe ryagiye mugivatari muha rero kubganje nta gutora umuti w'ikibazo ugatera ikindi kibazo. Ntushaka gufata umurundi arahantu ukamuta mu ibarabara utamushizwe canke ari hantu. Nuko uvuga wadafise nitongo nikoze cyo kwicarira leta ikikara amatongo ifise igatunganiza abantu umwe wese akaronka aba atawanja uhangura.
Ariko rero umukuru wa site Kamakara Nzobonimpa Emmanuel asaba ko abafise amatongo yabo bwegu ari mu mburano leta yoshiramo ingufu imanza zigacibwa vuba.
Icyo twosaba leta nuko botugirira ingufu bakadushikiriza amatongo yacu kugira natwe tugira agateka nk'abandi barundi bose. Hama bamaje kudushikiriza amatongo mu byukuri natwe ntitwokuvuza ko twaba mu masite tumaje kuronka amatongo yacu. Kuko tumaje kuronka amatongo yacu natwe tukomererwa neza izindwara zidufata umuntu agafata agira aho yikora hari igihe natwe ejo twopfa naho dukuze mugabo abana dusize bakazomererwa neza.
Amakuru duhabwa n'abarongoye site Kamakara avuga ko irimwo imiryango igera ku 1459 ikaba imwe mu masite ari mu mugambi wo kugagwa na leta. Mu ntara ya Cibitoke, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse. Mu ntara turaza gusubira yo handi hato, ariko tubanze dukubitire mu kambi aho guhera kuri no wa gatatu abanyeshuri mu mashuri yisumbuye mu kambi y'impunzi irinduta muri Tanzania batanguye buruhuko bwa Pasika. Umwimbu kuwa bwabigisha ukaba wagenze neza cyane, ariko hakaba hari bonekeje n'abanyeshuri bahevye muri kino gice ca kabiri cy'umwaka w'ishure. Ivyinshi no munyamakuru wacu Leonce Niyongabo akoreje rya Amerika induta muri Tanzania.
Lycée de l'Espoir, ishure ryonyine gisumbuye riri mu kambi y'induta rifise abana barenga 600. Abo bana kuri uyu wa gatatu niho babwirwa amanota y'igice cya kabiri cy'umwaka w'ishure. Kubwo umwigisha yaganiriye n'Ijwi rya Amerika, umwe mu banyeshure wabaye mwiza.
Twagomba tubabwire ko dusi muneza rangere nga mu kambi y'induta aho ishure gisumbuye rya Lycée de l'Espoir bahagiye kuba proclamation ku banyeshuri bashoboye kurangiza igice cya kabiri. None rero byagenze neza, amashuri yagenze neza, umwimbo wagenze neza, kuko turavye hashoboye kuronka batatu ba mbere agashimwe ku ishuri ryose, kuko hariho batatu ba mbere bashoboye kuronka agashimwe ku ishuri ryose. Aho wa mbere rose 78 akaba yavuye mu ishuri rya normal ya kabiri, uwa kabiri akaba yavuye muri normal ya kane, uwa gatatu akaba yavuye muri mu gisata cy'ubushakashatsi seconde scientifique. Mwa batatu ba mbere harimo umukobwa umwe yavuye mu gisata cya seconde scientifique B. None rero twagomba kubwira yuko umwe mumeze neza, kuko abanyeshuri benshi bamenye ku bwinshi, kiretse ko nk'abatashoboye kumara nk'ibibazo abasigaye bo bamenye, uravye kubamenye n'abayobewe umwe wageze neza rwose.
Ariko rero icatswe kubatubira uyu mwigisha avuga ko ari igabanuka ry'ibifungurwa vyatumye abanyeshuri bamwe bakura ibibazo nabi nabi.
Urazi ko udafungura utiga neza ntibashowe, nicyo gituma benshi harimo ababaye bano klasi kubera ko usanga afise ibibazo by'ubuzima n'ibintu vyiracyo byose byatumye habaho umwimbu w'abantu ugabanuka, harimo n'abatashe kumara ibibazo. Mugabo twizera ko ngira ngo komisi imege azobitorera inyishu sinzi ngira ngo abanyeshuri turabe yuko babandanya amashuri atangora.
Muri abo bahebye haragwiriyemo abigeme, bamwe bahitamo kubaka, abandi bakaba bafise ibindi bibazo.
Abakobwa barashika nk'amajana nk'abiri na 20, kiretse gusa ko usanga umwe haguma hahe umwe tutazi imva ziwe, nubwo usanga kenshi bashobora kugenda kurongogwa.
Ni izihe ngaruka mbi zikunze kwibonekeza ku bakobwa baje kurongogwa
biribonekeza nyene ko usanga naha yogenda kurongogwa usanga umugabo aramutaye ugasanga sigaye mu gatenti wenyene usanga nikibazo ugasanga amusigiranye nda aravyaye harabuze kimufashe niki niki usanga nikibazo
yego nkabarezi namwe mfise uruhara ruhe kugira mugwanye ako kabikabisha
twebwe nkabarezi turagerageza tukabasigurira cyane mu mashuri tukababwiye ati kurongo wataragera manzi mwiga amashuri hanyuma muzobone kurongogwa mugabo harimo abavyumva n'abatavyumva mugabo benshi baravyumva
dufate nko muri kino gice hahebye abakobwa bangana gute
harashobora guheba nk'abakobwa bashika nka 15
abo bose nabatwaye inda zishusho
harimo abazitwaye n'abandi bahebye kumbo z'ubuzima zirasho ni iki usanga irasho tango dakwiye
igice cya gatatu cy'umwaka w'ishuri rero kizotangura kwa 2024 ukwezi kwa kane nyene
bagomba tu fwe uko umwaka umwaka ushaka tatatu cyo gitangura tayi 2024 z'ukwezi kwa kane ariko twamenye nuko gusa nk'abarezi twashoboye kujosha tubandanya vyigwa kuva ku munsi wa mbere ku mashuri aheza muri première lettre moderne na première scientifique de na normal ya kane kuva mu swa mbere turamana ivyo bya twitegurire ikibazo cha leta kisoko kugwa mu moya mezi akuri mu mezi ari mbere hagati wezi kwindwi n'ukwezi kwa gatandatu
abandi bana bari ko babandanya kwiga na bo mu mwaka w'icyenda mu ishuri nshingiro ni mu gihe abana bose mu ishuri nshingiro bo batanguye uburuhuko bwa pasika kuva ku munsi wa gatanu indwi heze Leonce Niyongabo induta muri Tanzania kubwijwe rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tukiri mu makambi abasore b'abarundi ba mu kambi yo mu Rusenda batinya kuja gushaka abakobwa b'akongomani bo mu bwoko bw'ababembe kwera ubwinshi bw'inkwano basabwa ino nkuru rero ni inkuru tubasubiriyemo kubera mwabidusavye yakoze n'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo
Iki kibazo cy'inkwano ziri hejuru abasore b'abarundi basabwa igihe babagiye gushaka mu bakongomani mu bwoko bw'ababembe kiri mu bituma badashingiranwa kandi ari bo baturanye babo gufi b'abarundi babo mu nkambi yo mu Rusenda icyakoza nubwo bimeze gutya abasore b'abarundi babishoboye ntibibabuza gutanga inkwano bavuga ko basabwa mu gihe baba bakundanye n'abakobwa b'ababembe ariko bakagenda bazishura gahoro gahoro bitewe n'uko ibyo basabwa nk'inkwano aba ari byinshi ijwi rya Amerika ryaganire n'ubyiruko rw'abarundi kuri iki kibazo cy'inkwano basabwa iyo bagiye gushaka mu bakongomani mu bwoko bw'ababembe sandayizigiye aheruka gushakana n'umukobwa w'umubembe aragaruka ku nkwano bamusabye
turari igihumbi nico basabye basaba isuka basaba umupanga basaba imuzu ya nyina w'umwana idolari 100 basaba igoti ese wiwe ikirato ese wiwe mbo bora basaba ikibase cy'ubufu n'imene iyindi ugenda kujana ara kwirega
none sizo warabitanze byose
sindabitanga byose twatanze inusu Yari menshi cyane amafaranga badusabye.
Ese utayabonye bigenda gute?
Ujifungwa.
Witegwe gufungwa kubera utarayabona yose.
Yaga. Ari ndikonde yaronde.
Abandi basore twaganiriye bazutangarije ko batinya gushaka mu bakongomani bagahitamo gushaka mu bakobwa b'abarundi kubera inkwano zabo abatari ikiguzi.
Cyo gushaka kubera abakongomani bene data basaba imari ndende. Imari nini cyane nk'ibihumbi bibiri ukaza kuko ku mugoro ukacura bumenga. Ibihumbi 2 ntaho wabikura. Uchuhitamo kuza kuzosaka umurundi. Kubera kwa mahera makenyi cyane.
Nase mwakundanye n'umukobwa wawo use wamwangira wowe.
Twakundanye. Twakundanye no hava nkamwankira kubera irya mari basaba ni nyinshi ntaho ikura. Daronka igihumbi cy'amadolari cy'amazatano y'amadolari. Kubera amahera y'amakongo aragoye kuronka. Narwe rero turabarundi katsa bitugora kwinjira muri aba mama muri aba dada baba baba kongomana babakora kongomana bigatuma tubakwepa gatonye kubera iyo mari basaba ni ndende ni nyinshi cyane $2,000 cyangwa $10,000 izaraho nyine dollar kugira urironke ni ngorane urabiricuya batse basaka kugurisha nk'umuntu uragurisize kamengo giye ni nyamugiye kuzogurisha cyane nawe uzoronka inyungu kacuraba yo mahera basaba ntawuyakura cyari tumatugirane twogopa
mu gihe kibazo cy'inkwano kigora abasore b'abarundi abaturage b'abakongomani baturi inkambi yo mu Rusenda ibo siko babibona kuko basanga gushaka mu barundi biba bihendutse. Manyota ni umukongomani utuye muri santire yo mu Rusenda avuga yuko yahisemo gushaka mu nkambi yo mu Rusenda kubera abagore baho babafata neza ndetse n'inkwano zaho ntizishuzwe.
Cyo namushakiye kwano hari ya nta muntu abasaba inkwano nawe urabona kirimo nabyo.
Uyu mugore wo mu nkambi yo mu Rusenda utashatse ko tuvuga amazina ye amaze amezi agera kuri atanu ashatswe mu bakongomani bo mu Rusenda avuga ko kuva yashakwa nta nkwano bari baho umuryango we nubwo adasiba gusaba umugabo we kugira ngo atange inkwano mu nkambi.
Ukuntu bigenda ndamubarira akambarira akambwira ngo ni ngo ababyeyi nibazazaba
kuba ngubu we bagukoye iki washatswe mu bakongomani
ntacyo
bigenda akubwira gute
abwira nababona ko azayiba
ubu nkwano ntawe baratanga
arambwira nabona jama zayitanga ariko ntiya abashidikanya ko atari jama ntiyayiba.
Singwano zonyine abasore b'abarundi batinya gushakira abakongomani bo mu bwoko bw'ababembe ahubwo iyo umuryango ko basebukwe umuhungu wagize ibyago hari amatungo umusore ategeka gushakira kwa basebukwe igihe bari mu kiriyo
umwanja yiruka gupfisha sebukwe igihe igihe databukwe yafa kwatanze ihene ihene turayijana barayitora igihe bagandutse tutongera gutwara iyindi hene mu bukwe bwa murumunanje.
None se nk'iyo umuntu ari umukene akabura ibyo byose bamusaba bigenda gute?
Iyo bagusabye ibyo bintu utabibonye wowe umukwe basa bavuga ati iyo si umukwe ntakwiye kuba umukwe ariho basabagira n'isavu bakaza baza gutora umwana wabo umukobwa bakamujana iwabo kugira umugombore rero hariya urinda gutwara imari ijya bagutiriye ni umukura aliya kugira muje kubana mu rugo kandi
badase ngabo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi, saa 10.
Dusaba imbabazi abatwumviriza nk'uko twari twarabimenyereje iminsi yose kuwa kane uno munsi byanuganuzwe ntimuza gushobora kubikurikirana ariko tubandanirize mu makambi aho ikambi ya Mahama yakiriye impunzi z'abarundi ibamwo imice y'abantu batandukanye kandi babayeho ku buryo budasa. Igisata c'abantu bafise ubumuga ni kimwe mu bihura n'ibibazo byinshi abafise ubumuga bamenyesha ko hariho abo bwiyongereye bivanye n'ubuzima barimwo mu ikambi. Desire Hatungimana akoreje ujya Amerika mu ikambi ya Mahama.
Impunzi ziba mu ikambi ya Mahama zifise ubumuga zihura n'ingorane nyinshi cyane mu buzima bwazo bwa misi yose bagenzi babo badafise nk'uko izo mpunzi zivyivugira. Nk'uno mugabo afise ubumuga bw'amaboko n'amaguru amenyesha ko bivanye n'ingene aryama ubumuga bwiwe ho kugabanuka buriyongera.
Abantu afise ubumuga bw'ingingo ahantu barara mu bisanzwe haratekigonga harababaje kubera ko n'ubumuga buguma bwiyongera.
Kubera iki?
Kubera ko nta tumatira baduhaye tujyamaho turara hasi ku gasare ubumuga bukaguma bwiyongera nanwe murazo ubumuga bujyanye n'amagufa cyo kuguma bwiyongera. Ikindi nacyo nk'ikintu kijyanye n'amatara hariho amatara bahaye abantu b'abasaza nka twebwe abantu bafite ubumuga ntibaduhaye tugenda turatsitagurika dutsitagurika nk'iyo ugiye kuri toilette ubwo nyene ugenda uritura hasi witura hasi ibyo nabyo ntabwo babidushyiriye mu ngiro.
Biturutse kuri ubwo bumuga agahinda ni kenshi kuko bategerezwa gutungwa gusa no gutega amashi mu gihe abandi baca ingero bagasomira abana babo nk'ukuno abimenyesha.
hajewe ikintu kingora kikambabaza ni gihe ushobora kubona yuko nshobore kuba no shobora kugenda kurondera udufaranga gucingero hamwe nabandi usanga nyene ari bintu mbabaza ku buryo dashobora kugenda ngo ugiye gusaba kazi muri bajya hari abantu usanga bariko barubaka amazu ngaho kujya bajya bafasha abamaso yero yugiye ufise ubwo bumuga barakuraba akabona ko atacushoboye nyine ari kubatesha umwanya mucyo gihe birakubabaza ku buryo ubona uti yaba nari nkomeye nanje nari gukorera udufaranga cyo gihumbi kuri uno munsi hama nkashobora kuronka ngene nshobora gufungura uyu munsi byo rero biraheza bikambabaza cyane.
Abafise ubumuga baganira radio Ijwi rya Amerika bamenyesha ko babuze imitahe gukora bakiteza imbere nk'abandi bakamenyesha ko bamugaye ingingo ariko ko mu mutwe hakora neza
kintu gikenewe cyane cyane nuko twadufise imishinga mishinga natwe dukora kubera ko umuntu amugaye arashoboye hari ukunye n'ubumugaye nk'uguru n'ukuboko ariko mu mutwe hakaba hakora kubera ko utawufise ikintu rero uri gukora utegereza kucya mu bibazo uravye nk'akarorero nkajyewe ndi mu Burundi kubera ko nari mfise amikoro narakora ariko kugira ubuho ndi ngaha mu nkambi kubera ko atahantu ndi bukure n'igishoro kugira nkore ubunyene mba nibereye ngaho ndahiga icyo nkwa n'icyo ndeka ubu nkaguma ngaho ariko hamwe noro nk'igishoro ndumva ko bwa bwonko bwanje bwosubira bugakora.
Urongoye abarundi baba mu ikambi ya Mahama amenyesha ko ashima intambwe amashirahamwe afasha abafise ubumuga ageze ko mukabaronsa byankenerwa bimwe bimwe. Eroje Rugemangabo akamenyesha ariko ko bagiye kubandanya bavugira abo bafise ubumuga kugira baronke abafasha kwiteza imbere bigaragara. Kugira abafise ubumuga bave mu bwigunge bamamwo haherutse kuvuka ishirahamwe ry'inkino zihariwe abamugaye mu ikambi ya Mahama kugira nabo baje imbere y'abandi berekane ko bashoboye. Uburongo iryo shyirahamwe Eric Hakizimana amenyesha ko izo nkino zimaze gufasha abatari bake kuja habona bakidagadura abantu bakaza kubarorera. Inkino za gicuti bamaze gukina n'ababoneye izuba harimwo n'abamaze guserukira u Rwanda mu makungu zatumye abitabira mwene izo nkino biyongera. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika dusa nk'abariko barasoze ariko imbere ko dusezerana rero mbanze ndabibutse ko indwi y'icunamo mu rwego rwo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yatanguye itariki y'indwi ihera uno munsi. Uno mwaka rero wari umwaka ugira 2026 abanyarwanda n'abandi bose bibuka iyo Jenoside. Imihango itandukanye ikaba yagiye ibera mu ambasade y'u Rwanda ari mu bihugu bitandukanye no mu bindi bice by'igihugu cy'u Rwanda. Uno mwaka icivugo cyari cafashwe akaba ari twibuke Jenoside yakorewe Abatutsi, turwanya ingengabitekerezo ya Jenoside, dushigikira ibyiza twagezeho. Nuko rero mugire umunsi mwiza ahiwanyu, tuzosubire nkaho twatanguriye.